Ukubatizwa, ukubatizwa kumwami Yesu, kwa kubereya karorero. Yesu yabatijwe na Yohana, yatubereya karorero. Ukubatizwa, ukubatizwa kumwami Yesu, kwa tubereya karorero. Yesu yabatijwe na Yohana, yatubereya karorero. Yesu amaze kuba tizwa na Yohana, memu w'Imana aramanuka, amushingiri ntahe atuyo, n'umwana nkunda kamimba. Yesu amaze kuba tizwa na Yohana, memu w'Imana aramanuka, amushingiri ntahe atuyo, n'umwana nkunda kamimbara. Yohana arabishingiri ntahe, nguyu mwagazi w'intama, ukura icyaha cy'abari mu isi, muze tumukurikire. Yohana arabishingiri ntahe, nguyu mwagazi w'intama, ukura ibyaha by'abari mu isi, muze tumukurikire. Yesu amaze kuba tizwa na Yohana, memu w'Imana aramanuka, amushingiri ntahe atuyo, n'umwana nkunda kamimbara. Yesu amaze kuba tizwa na Yohana, memu w'Imana aramanuka, amushingiri ntahe atuyo, n'umwana nkunda kamimbara.